mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Mu rupangi wacu nyene baratwivye kubera uko kuntu baba hatabona nkubaraheruka kugaruka mu gikoni bubaye safari igira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka.
Uyu ni umwe mu bafasoni baba mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Aha avuga yuko ubusuma bwabaye ndanse inyuma y'uko bamaze indwi zibiri batagira amatara. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye icibutso c'abantu bakorewe ihonyabwoko mu 1972 mu gihugu cy'u Burundi kiriko kiratera ingorane. Turagaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko nyagihugu baharugwa amajana ejo ku munsi wa mbere bihereje amabarabara yo kumurwa mukuru wa Liberia Monrovia basaba leta gutanguza amatohoza kwirengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira igihugu. Umushikiranganje wa Liberia ukumenyesha makuru Eugene Nagbe yashvuze ko mu ndwi iheze ayo mafaranga ashika imiliyoni ijana z'amadolari mu Manyamerika yakoreshejwe n'ibanki nkuru y'igihugu mu bihugu by'Ubushinwa n'Ubuswisi yabuze irengero agishika ku bivuko bibiri bikomeye by'ibihugu hagati ukwezi kwa 11 ko mu 2017 n'ukwezi kwa 8 mu 2018 nyene abantu 15 barabujijwe gusohoka hanze y'igihugu. Muri bo harimo Charles Sirleaf muhungu wahoze ari umukuru w'igihugu n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri ino leta ya George Weah. Leta ya Liberia yasavye leta z'umwe za Amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu FMI bwafasha kurondera aya mafaranga yagiye. Abategetsi ba Nigeria batangaje kuri no wa mbere ko bariko bararondera abantu 12 banyurujwe bari mu bwato bw'abaswisi mu mpera z'indwirangiye. Ubwo bwato MV Glarus bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi igisagara kirimwo ikivuko cha Antuk uva ku murwa mukuru Lagos. Company Masol Shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari 19. Iyo company ariko yasiguye ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari bari muri ubwo bwato kumvo z'umutekano wa yamara. Umushikiranganje wa Slovenia ajeje imigenderanire n'amakungu ejo yatangaje ko umwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe. Ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri Nigeria na cane cane mu kigwa ca Guine aho ubwo bwato bw'abaswisse bwaterewe nko mu gice ca mbere c'umwaka wa 2018 hanyuruje ubwato incuro 16 gose muri iryo zinga rya Guine nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijeje gutwara abantu n'ibintu kw'isi. Ibitigiri vyabishwe muri leta zunze ubumwe za Amerika vyaragabanutse mu mwaka uheze nyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yikurikiranya. Ivyo vyashikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza y'igihugu FBI ejo kuwa mbere mu bisagara binini bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni. Niho ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice 8%. Umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions yashikirije leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanu. Yavuze ko leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi canye mu kuvuga ko leta ya Obama itashoboye igikorwa cyo gukinga ubuzima bw'abanyagihugu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 41 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Kino kiganiri wanyu mu ntara murashaka kucumva ikibiriraho mugiye kuri uyu murongo nari mpeje kubabwira wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabahe ikaze icibutso ciho nyabwoko bivuga ko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 kiriko kirubakwa mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi gisa n'igicanishamwo abari mu ishyirahamwe ry'abahutu b'abacika cumi bo mu mwaka w'1972 hari umurwi hari imirwi ibiri yose yitirira ico cibutso umurwi umwe wose ukawufise ubuserukizi imbere y'amategeko ku izina rimwe n'ibimenyetso bimwe ico cibutso kiri neza na neza ahitwa Kunyambeho ni muri commune Giheta y'intara ya Gitega hagati mu Burundi aho Kunyambeho haravugwa ko hoba hari ibinogo rusangi indwi ivyo bavyahambwemwo abahutu barenga ibihumbi bibiri umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Igitega Fidel Antoine Nsabimana atugire ku muriri w'inonkuru
Cho kibanza kiriko kirubakwamwo icibutso cyo nyabwoho ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 catanguye gutegurwa mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka cyo kibanza gise na umengo carateye amatati hagati y'abagize ishyirahamwe yurukiyemo abahutu b'abacika cumi mu mwaka w'1972 ku itariki 29 z'ukwa kane hajeho mu ishyirahamwe ry'abacika cumi baserukiwe na Francisco Gisaveni Sabimana avuga ko ari baserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi uwo munsi bagiye bashize urugo rw'amashugwe Francisco Gisaveni Sabimana na arashikiriza ijambo ry'uwo munsi
igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeze avuga ntihagira abazobabesha ngo barabahutu bari kubarica abantu mu rumumi cyangwa mu nyanzara iradio bita Voix de la Révolution icyo gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kaba mayi murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko aba mayi murere asaba umva barabanyamahanga ivyo byose byari kinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
Francisco Isaveri yaciye agabisha uwundi mugwi wose wo irahira ukaza kugira ico koze kuri ico kibanza asaba nyagirwa mu micungararo kutemera uwo wese yo hegera bukiye bwa itariki 30 uwundi mugwi nawo nyene uvuga ko ari uw'abahutu b'abacika cumi bo mu mwaka w'1972 baraje barashikiriza ijambo barashira ku rugori rw'amashugwe kuri ico kibanza nyene atacamira Intamira Deogracias yararanguye uwo mugwi ugira kabiri yarabwiye ijwi rya Amerika igituma ari kutumvikana hagati y'ishyirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972
iyo collective yavutse en 2012 2015 bagenda a New York bajanye de document ntibyakunda hanyuma 2015 baca baza ngaha i Burundi aho hose narimwo nari muri komite kuko iyo collective international yari isanzwe ifise umuntu ayiserukira ngaha i Burundi yitwa François Xavier Nsabimana arahava havamwo ingorane n'isingorane nyene wenyene yateye kuko yahavuye ayitirira umuntu agwitanira ikintu wamuhaye uri umukozi wiwe hanyuma rero agaca atwara byose amastatu yiyitirira izina rimwe n'amajambo bakoresha namwe nitwe twayatoye
Intamira Deogracias avuga ko ico cibutso kidafise intumbero yo gucanishamo abarundi
twagirizanya na kamaro birimwo twebwe turafise abaganwa babuze bari kumwe muna twebwe turafise abatutsi batari bake no gutaha kuko niba warabutse warabutse nyine none ko utari mugaruka nta kamaro ko urwashira kwirungarondera ibintu none rero cyo dushaka twebwe dushaka ko abantu batahura akamenya ubwenge tandukanye ibintu bamenye ko ukubaho ubwiza kubanaho n'abandi nta wibana ntibibaho
Francisco Gisaveni Sabimana nawe nyine avuga ko ari waserukira abacika cumi twamurondere kugira ngo agire ico avuga kuri ivyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronka umwe mu bafatanije uburongozi ku rwego rukuru rw'igihugu avuga ko uwo mugwi urongowe na Intamira Deogracias utazwi barindire ko ubutungane bubatatura ico cibutso kiri kunyambeho komine Giheta intara ya Gitega ku kilometero kimwe n'inusu uvuye ku hinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ishami rikorera mu ntara ya Gitega uko biboneka kiriko cubakwa ku buryo butangwa n'umugwi urongowe na Intamira Deogracias kubavuga ko kugira ngo ubwicanyi bwitwe iho nyabwoko bitegerezwa kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni umushingwamanza Yohani Muvagira ati
inyambeho hariho imifurire cyo bita mu Gifaransa ari fos komine ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga ibihumbi bibiri bahambwa ahantu hamwe muvuge ngo igihe nabwo ko ntiyabaye
ishyirahamwe ry'abahutu b'abacika cumi bo mu mwaka w'1972 bavuga ko ico kibanza co kunyambeho kirimo ibinogo rusangi indwi bihambwemo abarenga ibihumbi bibiri Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakenewe tuve ngaho Igitega duce dukubitira mu ntara ya Kayanza abanyagihugu muri karti ya Mukoro ni mu gisagara ca Kayanza nyene bamaze indwi zibiri ata matara bafise abahagirira ingorane ni abakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba ibindi na mugenzi wacu Fidelite Shatsi
indwi zirenga zibiri ziraheze atamurira nkuba urangwa mu kariti ya mukoro nkuko abahaba babitwiganiye byatewe n'icuma kijeje kukwiragiza ho muyaga nkuba abanyagihugu cyafuye
muyaga nkuba rusanzwe uhari mu kariti ariko harabaye ikibazo gitoye harashinzwe zibiri transifo icuma gitanga muyaga nkuba mu kakarere ko ngaha duherereye cyaragize ikibazo ari mu ijoro kirasha bagerageje kuraba bavuga ko ari umuntu yo baragituriye sinzi
twe twarajyanye twasanze mu gitondo itransifo yarayihiye ariko abahashitse ubwa mbere mu gitondo basanze hariho munyota w'ibihunda by'ibisigarira bitahiye n'ibimatramate
ukubura kuri umunyaga nkuba kurazingamitse ibikorwa bya bamwe bamwe aha twovuga nk'abakora umwuga aho gushona impuzu basigaye batayarimwe n'inkoko mu gihe barabatabatevye
muyo minsi byarashoboka tukaronka kaze hama tukakora kugira nka sayina y'ijoro bivanye nuko habona ariko ubu rero ubu bimeze nabi cyane turakora hageze sizeri ntihaba hakibona umuntu abone mu rushinge hama bukaba burije tukaca dutaha
kora dutaha saa tatu cyangwa saa yine z'ijoro mugabo ubu sizeri zigeze duca dutaha akazi turashobora kuba karekare tukabura uko tubananya gukora kubera ayo matara yacitse umva nshya tugira ikibazo rero n'abakiriya ariko amatwi twashwanye kubera rande butu bari kwatanze ntikikunda
abandi bahombera ni bakimyozi bamwe muri bahakuguma bicaye bashe bingunganya barondera imoteri baho muyaga nkuba ariko abamwe n'abamobwa bose baraganya
muyaga nkuba ntawo cyane ikora ku bintu bikoresha nk'imoteri ito nacyo sharazimbye
nemo gukoresha ito cangaye ku munsi
vara no kuntu umuntu aba yakoze iva imisambo natangure gukora sho intangwe mu gatondo nkaguma nkora sho usanga ndakoze mu kontrol nk'icumi nka 200
uciye akura ayo amafaranga yandi bawongeyemo
usaza twavugana n'abakiriya bukebuke tukabwira bakaza dushaka make make nabo nyene babayibona yuko nyene ibintu byagoranye
n'akaro nko uri kuramwa wari kumweranga yaza ko bamatara yari ariho ubu mweranga yuko matata yahaga
aba no muramu hera 500 ariko arabunye arashobora kushira ko mahera make kumuno mwa yashobora kushira kandi 5 nyene
ne muje kwimosha ariko abantu biko muri mosha ari moteri bashira nk'ibitoro izana umuyega nkuba maze igiciro gaza cyongera mu byakira gute
hama yari katudugije gukiye nako ni ibintu bitujyohera cyo tugira tutanezerewe kubera usanga byaduze nako yatakundi tuzakira uko nyine cyo twosaba nacyo twosaba yuko botunyarukiriza amatara arakenewe ko iyo atamatara ahari amagativite menshi arahagarara
hagati aho hari abanyagihugu basanzwe bemezaho kubaho mu kizime bituma ubusuma bwiyongera uyu mukenyezi ari mu bamaze kwibwa
ubu muri iki gihe abasuma kandi baraba benshi kubera bikika mu kiza cy'uko haba hari umwijima hatabona mu rupangi iwacu nyine baratwibye kubera uko kuntu baba hatabona nkaje ubwanje nkubaraheruka kugaruka mu gikoni bubaye isafari gira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka hari isafuriya yari irayeyo bongera barayitwara dusaba vrema ko bo turabira bakadukurikiranira bakayidukorera kugira dushobore kuronka ayo matara
umukuru w'igisagara cya Kayanza Kayobera Jeremy yatwishuye ko uyu mwitwariko w'abanyagihugu utakira ikibazo kuko ishyirahamwe rigendezo ryije umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi ryamaze gutangura gukora icyo cyuma cyapfuye akavuga ko ibyo bikorwa byatanguye kuva ku munsi wa gatandatu ku mugwa mukuru ya Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kanika kanya kaho tubabwira ivyerekeye ubuzima butandukanye bw'abanyedi naho bagaruka kubibazo bitandukanye dusanga mu kibano reka duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire hama tubwire ivyo bagiye kuyagako
reka twakire abatumire bo muri kino kiganiro Pasteur Nahimana Dieudonné murongoye isengero Oasis Christian Center yo mu gisagara ca Bujumbura ariko muzwi cyane kwishira hamwe New Generation rifasha ugwaruka mu iterambere mu bikorwa bijanye n'iterambere turabaramukije namwe bwe Imam Bukuru Eli Hafan murongoye urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwe bwe turabaramukije
n'amahoro cyane
turamukije namwe bwe Pierre Claver Ndumwami murongoye ishira hamwe BBN rishigikira abantu bifuza kwikorera utwabo namwe bwe turabaramukije
yego ndaramukije nanje
yego ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene ugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye rukwiye guhangana n'ikena ry'ubuzi Imam Bukuru Eli Hafan
ego
murugo runani rwanyu mushigikira ugwaruka gute ruri mu idini ryanyu rya Islam mushigikira gute kugira ngo rushobe guhangana n'icyo kibazo kijanye n'ikena ry'ubuzi
muri make twashaka nyakuwa menyesha makuru tumenyeshe ko gukena kubuzi ngaha mu Burundi mbere no kwisi yose ni havuga ati ni nk'ikibombe wanashaka cemereje guturika mu gihe hamwe atacu bagikozwe mu dini ryacu rya Islamu cyo kibazo twagifashe nka nkama na cyane cyane tubanza kwibutsa ko nkuko intumwa y'Imana bitwigishije avuga ati mu bintu muzotegereza kuzura sa Imana uzuratinya misi yose uzotinye cyane ubusaza bukabije canke utinye kugwara ingwara zikomeye cyane ica nyuma yahereje ko yavuze ati nimuze muze mutinye cyane ubukene bukabije cyane ico rero tugifatiye ko ugwaruka rwacu rw'abayislamu turabahimiriza gukora mbere wanashaka amashyira hamwe atandukanye nkirigi wacu dusanzwe twarashinze twarashyizeho ingamba twarashyizeho intumbero nyamukuru yo kubigisha cyane ibyo kwihangira ubuze bijya basanzwe bita entrepreneuria n'umugambi twamaze gushira imbere cyane
ego meho pasteur Dieudonné Nahimana mwebwe namwe ibyo bikogwa musanzwe mfisishira hamwe nyene rifasha ugwaruka muri be n'ivyo bikogwa
bwa mbere ho nuko kijanye no gukora no kurondera ubuzi mu muco w'abakristo cyane cyane muri bino bihugu byacu aho abantu benshi ari abakristo habayeho bamwe bakuze bigishwa canke batahura nabi ivi jambo ry'Imana bakasanga umuvuzi wabwabwa mu ruko barindiriye Imana izo bakorera Imana izo baha ngere Imana izo bafasha bamwe bagahagarara ku bisomwa bimwe byo mu jambo ry'Imana usanga byerekana yuko Imana ikunda umuntu w'umukene gusumba uko ikunda umutunzi ugasanga ivi ramaze kuja mu mico y'abantu ugasanga iyo abantu hakuja kurondera akazi hakugerageza gukora baja mu byumba byo gusengeramwo bagapfukama bagasaba Imana ngo batabaze kicanke kiriya ariko rero je aho ngeza mu zona tahuye nasome mu ijambo ry'Imana nuko haba ko abaye gutahura nabi kuko ijambo ry'Imana ravuga neza ngo udakora ntakarye n'andi majambo muri bimwe ijambo ry'Imana ryigisha nuko umuntu akoresha ubwenge n'amaboko n'ingabirano zose Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiteza imbere rero ico twa tugeza gukora nuko ubwa mbere ho haba subira gusobanura neza ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gukunda gukora ubwa kabiri nuko twemera neza ko nk'abantu b'abakristo bafise amahirwe menshi yo gushobora kumenya ingene bashobora kugira imigambi yo kwiteza imbere kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga batarenze kuja kure yaryo rero icyo gituma natwe nkuko mugenzi wanje bivuze turahimiriza ugaruka cyane kuraba ingene bwo kwitangurira imigambi yo kwiteza imbere no gushigikira n'andi mashyira hamwe atandukanye asanzwe abikora hanyuma kandi niyo umuntu agize ikibazo cyo kuba batafise akazi tugafashanya ingere tumufasha gukarondera naho yoba kumura atarinze gutangura umugambi wiwe
murabona ko ari ingorane ikomeye mu gwaruka iyo gusenga kandi bakitaho no kurondera ubwo buze
yego ni kintu gikomeye cyane kuko Burundi abantu bashaka kuvuga ko ari Burundi ari igihugu gikenye ariko nko mu ishami ryacu rya generation nitwemera ko ari igihugu gikenye ni igihugu gitunze ariko kirimo abantu bakenye no kuvuga rero ngo ikibazo gihagaze cyuko abantu badakoresha ubutunzi Imana yaduhaye ngo abuteze imbere maze nabashore gutera imbere rero nta kuntu umuntu ashobora kwibaza ko ashobora gutera imbere arindiriye ivyo Imana izomuha gusumba guteza imbere ivyo Imana yamuhaye rero twigisha cyane cyane rwaruka ingene bashobora gufata ubutunzi by'Imana yaduhaye bwa bubwenge byaba ibyo Imana yashyize mu butaka bw'u Burundi yaba ibyo umuntu ashobora gukora mu kurima kimbura hanyuma bakigenge nashobora kubikora muri ubwo buryo ariko kandi si amajambo gusa twese turabaha akarorero nkaje ku Rwanda rw'iwanje ndi umuntu arima cyane ntazi icyo bimaze ndabona ingaruka nziza yo kubiba ukimbura kandi nitegeko yo mu ijambo ry'Imana natahuye ndiko ndiga ku ijambo ry'Imana rero tugeza guhimiza cancano gwaruka kuguruka maso kubona yuko gukora ari kimwe mu bintu duhamagariye gukora n'Imana ibidusaba kandi ari bwo buryo bwiza bwuteza imbere utunze Imana yaduhaye
ego pia Clavendo umwami mwebwe mu kigo cyanyu mu kigo murongoye BBN mushigikirwa gwaruka mu byumviro byago byo kwiteza imbere murabona babitura nkuko bikwiye muravye nk'igiti giri cy'ugwaruka rukeneye akazi
bisaba uburyo ubwo buryo rero kenshi ntago bafise numva rero ko twe dutanga inyigisho dutanga tukagushigikira tukakuba hafi ariko bisaba abakozi bisaba uburyo dufate ngugiye kwigisha ahantu ingodi canke ibubanza ugafata abantu 20 ukabashira mu ishuri bikenera ubigisha bikenera icyo kibanza yigiramo nako afungura bikenera yuko avio yo yamye agasubirayo ubwo buryo rero igata ufise biragora ariko rero tugira Imana hari amashira hamwe impuza makungu atanga ubwo buryo ariko nibatanga ubukenewe hose usanga na promise nka 2 mu gihugu cyangwa 3 ugize Imana naho ma promise na 20 cyangwa 3 ugasanga rero saba guswaruka gose dushaye kuza kubera iki ngo buryo ni buke kuko urumva niya je inyigisho yego yazironse atakendana agatahe ugira tangure namwe bwa buryo kandi urumva rero ikibazo no kwishura no gira nti oya nti batwitura ko bikwiye mugabo bazifuza
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ego tuyo tuvuga ugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye muvuga muti niyo rero yarakwiye kubashigikira ni ngombwa habe ishira hamwe libashigikira canke ayo masengero
amashengero nta bugena nyine fise kugira ngo acarondere uburyo ahandi nkubwo natwe tubikora rero inyigisho ni nziza mugara usanga n'inyigisho kuri ubu ku mashengero amwe amwe simvuze ngo ni yose batanga inyigisho zitajanye by'ukuri nuko ugwaruka rukiye kwifata ugasanga babavuga ngo nimuze mwirwe murasenga muraye murasenga imana izobaha ibyo mwifuza ngo nta ubizi ugasanga rero nyagwaruka rugiye muri ivyo ngo bagiye ko ahubwo bokuroma ko mu mpuzu bagakora yego bagasenga nkuko umukuri gwe yavuze dusenge dukora dukore dusenga je no vuga nti ndukore bwa mbere ho hanyuma nkano gusenga umengo ni mwe muyinga Kapani misi yose ufite kumunzani ugabo mbono mengo jewe kumunzani munini woba wo gukora
yego mam avuze ati burya imitsi yo gusenga ni myinshi kurutiye gukora kandi mwebwe mwi
bibya yose
muhamagara abantu gusenga gatanu
kumunsi
mbega none abo bantu namwe murongoye murabahamagara gukora amasaha 8 nkuko byari bitegekanije
nk'umu islamu yo kwitwaza ati yabuze umwanya wo gukora kobera gusenga wongera ngo sinzi yazoba yigiye iryo dini giye sinzi hazoba yabikuye haba mu gitondo urengeje iminota myinshi ni 5 sinzi ko iminota 5 ihava ituma utaza gukora saa 6 yindi minota 5 saa 9 yindi minota 5 hanyuma saa 12 yindi minota 5 hanyuma saa 1 n'igikindi minota 5 sinumva rero yose hamwe tuyiteranije ni minota 25 ku munsi iyo minota 25 ku munsi ikuyemwo ukacye vuga ati ngo kurumva kubera nama gusenga sinzokora uwo muntu sinzi yazoba yabikuye ico rero musanzwe nico banashaka abantu bakuye kuza barafatirako nkuko pasteur yabivuze bamenye uko bategeza gutumbereza inyigisho zabo eze cyane cyane z'idini kubera yo imamu avuze canke pasteur akavuga bajya abantu tuba twahamagaye mu masengero canke bajya abantu bari mu musigiti ukacumubwira ibinyuranye nuko vyategereza kugenda avuga ati kubera vyavuze pasteur usanga ari imana yabivuze kandi nkumbure ya pasteur nawe akabasaba yihenze canke imamu akaba yabitombereje kutariko
mwebwe mwavuze uko mubafasha kugira ngo bashobe kwishingira ubwo buzi mbega mubafasha buciye mu nzira yihe mubafasha gute harabo muvuga muti aba baramaze gushika nga
turafise programme yo kubigisha entrepreneuria hari hugwaruka dufasha hanyuma ubu mu ntambuko yindi tugiye gutangura mu kwezi kw'icumi dufise umugambi wo kwigisha ugwaruka rw'abigeme abamaze amashuri n'abataburoso bubanza bwo koza kwishure bashika amajana indwi mu Burundi bwose hanyuma mwabo nkuko umuntu agenda aradodora hijya no hino ngaro nk'uburyo nti bwakwiye koronka hose and tuzoca turosa uburyo bwo gutanguza imigambi mito mito aba kobwa ibashikijana bo mu ntara ya Gitega gusa bazoba bahurukiye mashira hamwe 5 twamaze gushira ego
Pasteur Dieudonné mu Burundi amasengero ni menshi cyane aharugwa mu majana 5 hafi amajana 6 muri abo harimo gwaruka rukiri ruto ruriko rurashinga amasengero rugenda ruravuga neza yuko hari ubuvugishwa bwinshi yuko ibintu giye kumera neza mu gihugu mbiga uko babivuga niko bafise n'imigambi itomo ingene bazobishikako nuko mutabarongo we bose
umva biratandukanye vana naho ningenye burongozi bumeze ariko mu ruhande rumwe nuko turatangwe gufata n'umwanya wo kuganira n'abamwe muri abo kugira ngo tushe kuvugana kuri kuko hari bivugishwa bitari byo usanga bihagaze ku byifuzo gusa ugasanga ni ndoto gusa mugata ibintu bifadika biriho nibaza ko kenshi abantu bikoresha rimwe rimwe kugira ngo banezereze abantu hanyuma rimwe rimwe banabakure ko n'inyungu ugasanga bariko bababwira ibintu kugira ngo munyuma aze kubasubira kubabwira bati nimuduhi bicanke biri ariko bitari kugira ngo bibubake mu buzima bwa bwa misi yose. Je nahubwo nagomba guca ngira koko numvise uyu muri BBN gire nibakwe turi muri bamwe gutanguza BBN bari barimo ariko numengo nona batera n'intege turatubona amashira hamwe yandi adana ibyabadandaza ibintu bitandukanye canke igishinzwe bitandukanye baza bakigiranya abakozi imana bakahamagara hijya no hino akabwira ati ni gute twashobora kubasigurira ingene mwo twugurira umujyango tuze gukorera ibintu byacu aho mu mashengeri wanyu n'isingene biciye binzamwe ariko bavugwa mu bene nkavuga nti nkubu nonezerwa numvise avuza ati mushaka kumpa iminota mike nkaza kasigurira ugwaruka gwa mu mashengeri wanyu ingene bashobora kuza kwiga inyigisho ziwacu kandi ntivyo nukwanka nuko usanga n'ishengeri cyo guterere kavuga ati turafasha abantu bangahe reka tubarihire inyigisho zitandukanye nkizi kuko ngende muri mu ishengeri batwashize ikintu cyo kuvuga ngo tashizeho uburyo bwo kwankuraja ibintu twa kwita bya innovation gutangura ikintu gishasha kuburyo uzoza n'ikintu tutamenyereye hariho igitigi cy'amafaranga twashizeho kugira ngo tumutere intege kwe bitangurira aho nyine mu ishengero rero navuga nti nk'ubu nka za bebeni ndashaka kuvuga bati reka dushireho ibiciro bitaremere hanyuma duhamagare abakozi b'Imana b'amashengero atandukanye abayisilamu n'abakristo n'abandi kavuga ati okay twego turashaka kubaheza inyigisho z'ingere mu natangurira ishirahamwe ngaya amafaranga bitwara nta kuntu muduha karyo kugira ngo kumbure mushaka kuja hamwe mugashigikirana hanyuma mukaturiha hanyuma abajene mufise babiri batatu bane batanu bakaza akabyiga uzotanga rusanze ariho umubasora atarazi ko biba havuga ati jewe amavumba amajana ngahe ndabishizemo kugira ngo aba batagira akazi ashobora gutangura ico batangiye gukora nibaza ko ari ibintu byo guhimiriza abantu gutangura gukora kandi tuvyimvire ko twese kuko ibyo kuvuga ngo Burundi buzotera imbere kuko twavutse mu gitondo dusanga bwateye nibikunda iyo mana twizera turazi ku Imana nubwo bwa Israel batwira abajana mu gihe cy'isezerano yarabahaye mana ugihekana kandi umunsi umwe birahagarara ndavuga ati mutuza kujya kuvyamo vyo mu gihugu mutuza gukora mugabishika ko mukoresha amaboko yanyu rero icivuzo cyose twadufise ku Burundi ni viza kuvyifuza tukabisengera ariko bizoca mu gukora
ego
urakoze ngano kwishaka kuri cyari koravuga akambandanya gatoyi urabona amashengero ashika hanini ni menshi gambereho kana aba ni make ya kwigiye gucose nta muntu numwe urabona bise na radio buho radio Maria n'izindi ugasanga rero yuciye kwishengero message ushaka gutanga irashika kure cyane wivuzwe na imam cyangwa pastor barayumva kurusha ivuzwe na Claveri wo muri BBN rero dukoranye bakavuga message yumvikana atari ya yindi ejo bundi narahuye n'umuntu Diane ndamugiye nti Imana irafashwa atoya Imana nifashwa ndatangara ngo ya Imana ifashwa ni kure dishatse irashobora gukiza nayo atanaki wakoze waryamye ngira kuvana ngayo kaguha
asangare
ego bakubwiye gucyo rero numva yuko wewe naho uvuga gutundi n'ukore hanyuma Imana ifashe wifashije nti bakwemerera ubwo umva wowe aramaze kuvyumva waravyumva ako si bose bavyumva hari bavise message batanga yindi bavuga bati igyamire Imana ntifashwa tugize Imana abenshi ko bashika kure bakimba kumba message bavuga bati Burundi ntuzotera imbere gucyo atagikozwe kuko nabandi nabo kwagwaruka ruvise inguvu ngo nabwo ndubarigwe kwanza ruvyumve hama birushire mu ngiro
yego pastor Dieu Donasavye ati ni mugira inguvu mu gukorana n'abarongoye amasengero
yego
ngira muri bemere
urabyumvise
yego reka tubashimire ku ntererano zanyu pastor Dieu Donné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara cha Bujumbura mukamunarongoye cyane cyane ari naryo cyamwe muzwi ko cyane new generation ifasha ugwaruka mu kwiteza imbere turabakengurukiye ku nterano yanyu
nakoze kudutumira
namwebwe Imam Eli Rafan murongoye runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane nyakubahwa umunyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakengurukiye
mutavyutumye
ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku kijwi rya Amerika ko twariko turavuga kubijanye no guhangana n'ikena ry'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndonse mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye
ekana twebwe Diane Ndonse tugukengurukire kuri ako kanya n'abatumire mwari kumwe ku kiyago mwasangiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu ukoma abandi dukengurukiye ni mu mwari kumwe twumva muherere mu icungararo ine yisi yakoze Macbill ya Beru yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu saa 10 nimuze gusiba ikiganiro muri sanga saa 12 kabiri amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda isaha imwe n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuyavugwa muri Afrika muranigwe manyo mu byanyu.